Irimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza matwi muri kumwe na Oriane Tangishaniro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko bisanzwe ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo amagara ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme ahari hose. Kuri uno munsi tugiye kuganira ahanini kwisekeza ryo kurekura abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Abafungwa hari haheze igihe kinini batarayarekurwa kandi itegeko rivuga ko ingingo ya perezida itegerezwa kuja mu ngiro umunsi riterewe ko umukono. Abarekuwe bakaba barashimye umukuru w'igihugu kandi bakemeza ko bagiye kuba akarorero mu kibano. Twumve inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana kubijanye n'irisekeza ry'ukurekura abafungwa mu gihugu cyose.
Karakamwe ntangere mu yohoro rya mpimba mu gisagara cya Bujumbura aha bari bahafungiwe 972 batashe mu zabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari yishikiye ku mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka. Yamenyesheje ko iyo ngingo itashe usija mu ngiro kubera ibikorwa byo mu babohero amwamwe byari bitunganijwe nabi maze bituma igikorwa kitoroha gushira mu ngiro buno nyene. Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe.
Mugende muhige icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashe ari umuntu. Mubahe icyizere mubereke yuko ubari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo mubari mwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha mubabwire muti ntiharyoshe. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Mube akarorero mu bikorwa iyo mushitse. Ubwo twe kw'impene kumva kokeje. Mwebwe mwarabyumvise. Nicyo gituma ngo babe akarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakirana ugwezi abavukanyi babo batashe.
Rero abenegihugu ndabasabye bashike babashyira mu makoperative babashyire ku kivi babande babaremeshe babwire bati turabagenze aho mu mituma muzoshikamwo. Saba abenegihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru ntibavuge ngo wa wundi ngo yagira ibinibi ngo yaje oya harya babakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje reka ahubwo tumwakire mbere n'agahene bashaka bakabaye
babazimana. Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko umukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano akizera ko abazohasanga bazobakira neza.
Rero ni kuri uwo munsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'iminsi cumi n'umunani nshoboye gusubira kudekurwa ngasubira kwidegembya n'imyaka yose nari ndayimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi ndi nk'aha mu ibohero. Rero ndagomba ko umuntu wese n'undi wese ahari yibare yirinde ko igihano kirababaza umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose utarahaza sinifuza ko yohaza natwe tuhavuye sinifuza ko twugaruka ahubwo tugende tuba amajwi tubwira abandi ibintu babyibare yirinde kuko iyo twagiye turabanyabyaha twaje twagira ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye ariko ndabinginze kugira ngo maze twakire batwikiranire hafi batwenzegere muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho burundi bugeze dushobore kuba muri iki mana mwishyura heza.
Muri abo bari kuwe harimo abari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015 imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere. Yohani Minana Rongo y'urunani Senaret utavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe, asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mu ibohero hagasigara abantu baruhebwa gusa.
Bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki. Hakaba rero hakimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo. Byo byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yashatse bakaba bakirwanije, abo bose barakwiye kurekurwa.
Muri ibyo birori byo kurekura abafunzwe, umushikiranganji w'ubutungane Jeannine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye y'u Burundi bagiye kurekurwa. Icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo baronse ikigongo cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba cyabaye no mu ibohero rya Muyinga, aho abashiki 120 barekuwe harimwo abagabo 107 n'abagore 13, kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabohero y'u Burundi nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane Nibizi yamenyesheje ko izofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabohero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Hategimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Harakoze mugenzi wacu Desire Hategimana kuri iyo nkuru yaduteguriye atubwira aducira ku mayange uko byifashe mu bijanye no kurekura abafungwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko mwabyumvise muri iyo nkuru, abakenyezi batari bake bagiye kurekurwa muri ayo mabohero y'igihugu hirya no hino mu gihugu. Bakaba batari bake bamaze kuganira n'Ijwi rya Amerika bahura n'ibibazo bitandukanye mu kibano n'ubuzima bwabo bushasha bagiye kubamwo kugira ngo basubire gutora ibikorwa bokora n'ibindi byinshi byo kugerageza gusubira mu miryango yabo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turavugana n'abashika kuri bane uno munsi, ariko kandi turi kumwe n'umukuru w'ishyirahamwe Ntabariza, ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo rikaba riserukiwe n'umushingantahe Jean-Marie Nshimirimana, akaba agiye kutubwira byinshi by'ishyirahamwe ryabo n'ibikorwa barimo muri iyi minsi hamwe n'uko babona ibikorwa byo kurekura abo bafungwa biriko biragenda. Reka rero twakire abatumire bacu duhereye kuri uyu mushingantahe nyene Jean-Marie Nshimirimana. Kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, ndashimiye ko muduhaye kino kiganiro. Ari akanyamuneza kenshi mwishyirahamwe Ntabariza ko abanyororo harimo n'abo bashiki bacu bamaze kurekurwa. Twebwe rero n'akanyamuneza nk'uko duharanira agateka k'abanyororo n'ak'imiryango yabo. Rero tukaba dushimye ku kino kiganiro kizaba kugenda neza kuri Radio Ijwi Amerika.
Turi kumwe kandi rero n'umufasoni Claudine Nshimirimana ari mu ntara ya Kirundo. Tumwakire mu kiganiro Claudine, kaze neza.
Murakoze kubakira.
Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Ziyada ari mu ntara ya Muyinga. Ziyada, kaze neza mu kiganiro.
Yego, murakoze kunyakira.
Turi kumwe kandi na Alphonsine Manirakiza i Bujumbura mu Burundi. Alphonsine, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Yego.
Murakoze cyane bakenyezi mwese turi kumwe ku murongo wa telefone. Nizere ko telefone za kudukundira tugashobora kumvikana twese. Reka rero tujye mu kiganiro nyezina tuganire ku kuntu mwakiriye iki kigongwe cy'umukuru w'igihugu giheruka gutangwa. Mwese ndumva ko mwasubiye mu ngo zanyu, mwasubiye mu miryango, mwasubiye mu kibano. Turaza kuganira ku kuntu mwakiriwe, ubuzima ngene bumeze. Reka mpere kuri Claudine ari mu ntara ya Kirundo. Claudine Nshimirimana, Claudine, we wakiriye uko kurekurwa icyo kigongo wahawe gute muri make?
Jewe ni kuri kigongo yaratugiye ikigongo ashimye kuba yahuye n'ingero nari mu buzima bubi bugoye. Ukuri yarakoze umubyeyi kutugirira ikigongo, yarashimye. Ariko maze gusohoka narisanze mu muryango, ushitse mu muryango usanga ubuzimba cyane bwaho buragoye. Bagiye muntu avuye mu bohera abantu baramwinuba cyane, bakamwikumira twana rasize rasanga tukaragiye mu barabara chofise nirenge jubu ubu tumanye nawe ko burangora mbayeho nabi eka abana baratabishura nyene ubu hariho no tubumenye igihe nibohero ko kwiga kugisha inkoko bashobora kugisha inkoko ngurishije mu hakarumane kamwe kugira afashe abana nanjye ndi nibohero nakagurishije nka bibiri nkabaha igihumbi nkasigara na gahumbi kugira mbeho aje gusohoka ashitse mu muryango nyene ubu mbayeho nabi nyene cyane nubwo nguma njisha hari igihe ndakagisha nkabura n'ubukangurira ubuzima bwanka ukanka ubuzima nyene hari igihe nshobora no kujya guca ingero bikanka ngiye kugira ngo abana barare bariye ukubwa rero nari mize mbonye nk'ababyeyi bamfata mu mugongo ndashobora kugira nkashishikara nkajisha bakampa nk'agatanya nkakora ndabona ko ubuzima bwobandanya bw'abana amanyene mukaragwara nkabura nk'agafaranga ko kumutwara kwa muganga nubwo nasandagwaye nyene indwara ya diyabete ubu narabuze n'udufaranga two kumutwara kwa muganga nyene ibibazo bikomeye ndi mu bibazo bikomeye byo gusenga no gusenga cyane nyene ngushishikara nsenga ndabica imana yonkorera nyene nshishikara n'agakuga kange ndagakora ama ubuzima ko mu gihugu ndabona buragoye ariko byose no gusenga imana itotinda ikabingirira neza
ego urakoze cyane no kuvuga ko Claudine ndumva yuko wewe wagize amahigwe ukaba ufise n'uwo mwuga wo kujisha inkoko kumbure turaza kubigaruka ko nyuma twumve aho wavyigiye n'uburyo kumbure uriko abantu bwo kugerageza kugufasha kubandanya muri iyo nzira hama wewe Ziyada mu ntara ya Muyinga Ziyada wewe wari uri mu ibohero rya hehe warekuwe ryari hama wakiriye gute icyo kigongo cy'umukuru w'igihugu
je nari singiwe ngara mu ibohero rya Muyinga mabande kuye mbagiye gutanga ikigongo maze iminsi mike ariko kuyo rite yaba barikuwe nanjye nari ama narashimye kuba naravuye mu kibanza narimo nari mu kibanza kibi cyane kandi kigoye kandi yarakoze umubyeyi wacu kuba yaragize ikigongwe akaturekura twamusaba yuko hari n'abavukanyi bacu basigayeyo ko nawe baba bariya bakadoba ko mu buzima bugoye cyane ama mu bisanzwe narashyitse hanze ndashyika mu muryango naho banyakiriye si neza mu buzima busanzwe nyine mbayeho nk'uko nkiri nk'ifatwa nari umunyeshuri niga ibintu bijyanye no gushona akamashini nari mfite ko umushonera ko nasanze barakantwaye niko kamfasha kurondera agasabune ubu nyine ndicaye ndatekereje nacumbira nasufite nimarira kuko uwo mwuga nari narize waramfasha rwose ko nsaba kimwe n'utuntu twinshi dutandukanye mu bisanzwe nasaba yuko ari nk'icyo mwadufasha na cyane cyane twebwe mu bavuye mu ibohero usanga twashyikiye mu buzima butandukanye kugira tusare yuko imana yadufasha nizo dusubire mu nzira nizo twasubiye n'ubwa mbere ko kenshi usanga biterwa n'ubukene
ati biterwa n'ubukene kandi ukavuga kandi Ziyada yuko wari umunyeshuri uwo tubwira muri make icyo bacagutumye ufungwa n'ibyaba bikoroheye wafunzwe bigenze gute wari umunyeshuri byagenze gute mu majambo make
nari umunyeshuri byatumye fungwa nafunzwe ngira kugira bikora mu nda bari banciye imyaka ibiri n'amande y'ibihumbi mirongo itanu
ego none aho usohokeye aho ugarukiye ubona uzoshobora gusubira mu ishuri kugira ngo ubandanye ivyigwa vyawe wari usanzwe urimo
ibyigwa nari nabimaze ibyigwa by'iryo shuri nari ko ndiga by'imyuga ikibazo nagize ni uko akamashini nari ifite nasanze baragatwaye ariko kandi ongerera ubuzima icyo kibazo nari
mfite ego reka twakire n'abandi batumire Alphonsine ngaho i Bujumbura kaze mu kiganiro wewe nawe wari umazeyo igihe kingana gute mu ibohero byagenze gute wakiriye ikigongo cy'umukuru w'igihugu gute muri make
nkuri narashimye cyane ko sari kongera ikigongo ngatahuka mu muryango ntari nzi ko nopfuye yo narakendeje cyane ko
ego
maze gushika rero mu gihugu maze gushika muhira baranyakiye ariko n'abanyakiye si neza nasanze gusinzira nka naho nshinga umusaya n'inzu yarabomotse ubundi nsabye indaro nanekeza kimwe n'iyenge byose ifungura nta ni kinumva mbere nk'uko mutima ngo nibyobandanya ko yaba yabonye yafasha nyabona
ego none hari umwuga wari ukora imbere yuko uja mu mpimba imbere kuja mu gasho hari umwuga wari usanzwe ukora wifuza kuzobandanyiza
nari nsanzwe n'umuntu murimo
ego
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Eka mpindukire rero tuvugane n'umushinga nahe Jean Marie Nshimirimana akaba ariwe muyobozi w'ishyirahamwe ntabariza murakoze cyane kandi umushinga nahe Nshimirimana gufata kanyo ko kuganira natwe mwotubwira namwe aho mwumva iyo nkuru yuko igikorwa cyukurekura abanyororo cyatanguye abakenyezi bari kubarekurwa abashinga nahe abantu bose bari kubarekurwa ku bwinshi mu gihugu mwabyakiriye gute mubona biriko bigenda gute
Mwishirama nabariza dusanze dusarukira imbere y'amategeko aho twumve yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize ikigongwe hari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 ariko itegeko rigishyira mu ngiro iyo ngingo aza kurishyira ku mukono itariki 5 z'ukwezi kwa 2 twaranezerewe cyane ko twabonye yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi asezeranya ashyikiriza ariko cyagiye kuduhimbara cyane ni uko aho abanyororo bariko bararekurwa nyine icyubahiro nyine umukuru w'igihugu ariwe yigereye mu ibohero rya Mpimba utanguza icyo gikorwa rero bikaba byabaye imboneka rimwe aho umukuru w'igihugu agira ikigongwe akongera akaba ari watugerekeza niho twari twibereye n'abapfasoni barekuwe cyane cyane abo twumvise bariko barashima iyo ngingo mu gishingo cy'abandi batashoboye kuja kuri miko na twebwe rero nifatanye nabo bashiki banje numvise nshimira Imana mu Kirundo na Muyinga na Rumonge icyo nagire mvuge rero ni uko ubwa mbere ishyirwa mu ngiro y'icyo kigongwe nk'uko nari mvuze ko byatunezereye hariho icya mbere imbona nk'uko babivuze abo mfate kuri nshimira Imana yavuze ko mu Kirundo amerewe nabi cyane twebwe rero mwishyirahamwe nabariza nk'uko twabikurikiranye kuva bakirekurwa tugiye kubasanga iyo bari iyo ku mitumba cyangwa mu makaritsiye bagiye bashyikiramo kugira turabe icyo twafashanya mugabo tukabaremesha tuvuga tuti burya mukore ko biruta mamboga kubona baratashe ibyo ni iteka rya mbere niniya wapfa umusonza ugasonzera iwanyu na cyane cyane rero ko tubona yuko mu mabohero ya kino gihugu cy'u Burundi cyane cyane abapfasoni ko umusebarundi yavuze yuko agira ikigongwe abapfasoni bubungenze n'abonsa icyo rero cyaraduteye intege cyane turumva ko umukenyezi yagarukiwe kandi na cyane cyane ko umushikiranganji w'ubutungane asanzwe ari n'umupfasoni twebwe byaratunezeye cyane mu ijambo ryiwe nawe nyine icyo gihe Sebarundi yari ariko arakora icyo gikorwa cy'iteka umushikiranganji akaba yaravuze yuko Sebarundi yagiriye ikigongwe abo bakenyezi bibungenze n'abonsi rero biraduteye intege mugabo nkavuga nti nibyo gutaha ni kimwe kuronka icyo ukora n'ikindi kuko birumvikana by'ukuri nibarira busema umuntu yaramaze imyaka itanu ahantu cyangwa icumi akaca ataha adafite n'imiburiburi cyo mu mazi amezi atatu kugira utwo azorima twere rero navuga nti ntera kamo amashyirahamwe yandi cyangwa n'abandi bashobora gufasha ko tworaba icyo gikorwa se barundi yakoze natwe tukagiterera mu mashyirahamwe yaba amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo by'ukuri ikibazo cyabo bene wacu baba abagabo cyangwa abapfasoni barekuwe murazi neza yuko twama tuvuga barabizi abo bashiki banjye barabizi njye nari ndiko ndakugendera amabohero ikintu cya mbere nabanza kubabwira nababwira nti bapfasoni aho muzoshikira hanze harigihe muzosanga ibintu bimeze uku cyangwa kuriya muratwitura ahako mwosubira muyu munyororo utaryoshye rero twebwe ntawe ari bwadukwiture ariko ko tubyumvise ko bafite izo ngorane tugiye mu ishyirahamwe yacu kugira turabe icyo twakora kugira abo bene wacu n'abo bashiki bacu nabo nyine bamererwe neza nk'uko se barundi yavuze ati ntihazagire uzobakomakoma cyangwa abarundi yaradusabye gufashanya rero natwe niko kamuduteye abarundi bari aho abo bashiki bacu n'abo bene wacu baherereye ko bafasha twebwe ubwacu mu ishyirahamwe n'abariza mu ndwi za tuzotangira gushyira mu ngiro mbere nagira mbwire nshimira imana iyo mu kirundo ko mu ndwi iza ku munsi wa kabiri twebwe ubwacu tuzaba twibereye mu iyo ntara ya kirundo tuzohamara iminsi itatu tubonana n'abo bene wacu batashye kugira tumenye ingorane bafite burya umuntu imbere y'uko agufasha abanza kumenya ingorane ufite
urakoze cyane rwose kuri iryo tangazo ugize ry'uko uzogendera ayo mabohero kumbure nabo basohotse bagashobora kwishikira bakabasigurira n'ibibazo bafise mukagerageza gufasha kubikemura mwifatanyije n'ayandi mashyirahamwe mu ntara ya Kirundo none tukiri kuri mwebwe uvuze ko mugiye kumviriza abanyororo muzoja ku mabohero kwihweza abariko bararekurwa uko icyo gikorwa kiriko kiragenda canke murifuza kumbure no guhura nkuko tubivuze nabo basohotse nabo nyene mwumva amajwi yabo mwumva ibibazo byabo
hariho umugwi wamaho ujeje gushyira mu ngiro iryo rekurwa ry'abanyororo abo nabo tukaba twarabonye ko ari abapfasoni n'abashinga n'ab'ijunja n'ijambo bariko barakora icyo gikorwa rero twebwe nk'abaharanira agateka kazina muntu cyane cyane akabanyoro n'imiryango yabo birumvikana ko dutegereza gukurikirana abari mu mabohero tukakongera tukabakurikirana banatashye kuko turazi neza yuko n'ingorane natwe twabayemo turazi igihe twava mu munyororo ko na twebwe habaye abantu badufasha rero niho tuvuga tuti mu ntara ya Kirundo siyo yonyine tuzogendera twateye akamo iyo ntara ya Kirundo ko tuzi ko n'ingorane zitabuze kubera twumvise kumenga hariyo n'ibyo bindi byago biheruka gutera mu komine ya Bugabira tuzohagendera kugira twirabire abo bene wacu twongere duce tubonana n'abo bene wacu bapfunguwe nkaba nakagenda kumenyesha ko mu iboro mu Kirundo atabohero ririyo amabohero yaba cumi na rimwe yo mu Burundi mu Kirundo hari komisariya nta bohero ririyo umva mugabo bukobahera baba bareku bavuye mu ibohero rya Ngozi murazi yuko abakenyezi benshi bapfungirwa Ingozi rero ku mabohero hose tuzohaca uko ari cumi na rimwe ariko kandi twongere dushyike mu ntara zose kwirabira abo bene wacu barekuwe ukuntu babayeho kuko twumvise bamwe ko bavuga ati twari dufise ibinabiriya amamashinashona twasanze baratwize abandi nabo bakavuga ati twari imyuga twigiye mu mabohero nabo nyene kubwira turabe agacumi uko umwe twoterera turabe kandi ko twotera kandi kamo kandi mashyirahamwe bagenzi bacu dukora bimwe kugira turabe icyo bafasha abo barundi bene wacu bakiriwe ikigongwe na nyenishobahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi
murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ndifuza gusubira inyuma gato kumbure nkavugana n'aba bakenyezi ku bibazo bahuye navyo mbere yuko baje no mu minyororo kugira ngo kumbure binabafashe namwe bwe n'ayandi mashira hamwe kumenya bimwe mu bibazo abakenyezi bahura navyo mu buzima bwa misi yose n'uburyo mwogeragaze kubafasha kugira ngo nkuko wabivuze birinde gusubira muri ibyo bibazo nabo nyene bavyivugiye reka kumbure nje kuri Ziada niyo munyeshure dufise ku murongo yanatuye aravuga n'igicumuro n'icyaha yoba yarakoze cyamutumye aja mu mpimba ariko Ziada ubuzima bwawe bwari bumeze gute imbere yuko ufungwa mu bisanzwe icyo cyaha wakiguyemo gute ubona hari icyo wari gushobora gukora kugira ngo ntugwe muri ico kibazo ubona ari giki wari ukeneye cyane cyane icyo gihe
murakoze kumva icyo kibazo mu bisanzwe jewe icyabinteye muri make byategwa n'ubukene ko muraje umwana umubyeyi umwana arinza buri umubyeyi burya akaba kabaye mu bisanzwe ndi umwana w'imfubyi ifite umubyeyi umwe umubyeyi urazi umwana kari nyina na mama fise nari kumwe n'abatoyi banjye bisanzwe ko ari jye nari mukuru wabo kenshi byapana n'ubukene umuntu ababona abafise bivana n'ahantu turi muri make byategwa n'ubukene mu bisanzwe ariko ndashimira imana ngifuza yuko bitasubira bitasubira kunshikira ko narabonye ikibanza narimwe ko cyari kigoye rwose bagerageza kubyihanganira n'ubwo bukene uko buri kose
urakoze cyane hama mpindukire kuri Claudine mu Kirundo turumvise kwa Ziada bwari ubukene kumbure hariho inyigisho aya mashirahamwe ashobora gutanga nko ku mashuri canke imyuga bashobora kwigisha ku mashuri kugira ngo abanyeshuri n'abandi mu kibano bashobore kwiyungunganya bashobore kwifashisha Claudine wewe icyo bacagutumye uja muri ibyo bibazo cyo bari ikihe woba waje gushobora gukora kugira ngo wirinde kubigwamo muri make
nako murakoze kunyakira jewe kugira ngo nyongere kujya hanze muri Omani ubuzima bubi nari mbayemo nari atata papa fise fise umubyeyi umwe wenyine mama aca mbona naho twatukiye atakuwoso tumerewe ndavuga ati reka nje kurondera udufaranga hanze agiye kugenda baca bafatira muri Tanzania ngiye twarandarushije nyine Kongo ngiye kurondera ubuzima baca barafata abantu baramwibohero ndabayo ndabo nabi nsanga ntacyo nungutse n'ubundi ahubwo hari nisabira guta itari bukunde nicyo icyo ko nasubira guhangara nk'uko nari ntiwe ngiye hanze kurondera amahera kubera ubuzima bubi mbayemwo sindabyifuza ko nabisubiramo kubera ahantu nari mbaye mu ibohero nabayeho nabi gusumba nyine ndabaho nari ndagira ubuzima bubi ukuri sinifuza ko nasubira kwiyongera kujya mu mahanga kubera cyane ko nari kufunga niba nzana cyane ari ubuhombe ari ugupfa kuri cyasara ababyeyi baba bari kubara dukurikirana nyine ku buzima bubi turiko turabamwo sinifuza ko nasubira mu bwo buzima kuko aho nashikiye nyene ntako nako gakoko ndakajisha nkabura ukuntu ndakadandaza bagira byo mu misozi ya interior usanga bigoye nyene ubuzima bwanjye n'ubw'imana murakoze
turumva Claudine we yari yagerageje kuja muri Oman hamara hagarikwa afatwa barafungwa kuko amategeko arabuzwa urudandazwa rwakiremwa muntu kenshi ugasanga bafata abantu bari ko baragira ngo rudandazwa gufata abakenyezi n'abigeme babatwara mu bihugu byo mahanga carabaye cyago arashobora gufatwa warafashwe hama urafungwa bizere ko kumbure uwo mwuga wawe kujisha inkoko uzoshobora gutera imbere mu buryo bunaburiya cankanye mashira hamwe akumva abakenyezi nkabo bafise impano zo kujisha bakabafasha hama namwe bwi Alphonsine mwe tubwira bimwe mu bibazo wahuye navyo imbere y'ukuja mu gasho
yote mara ko kibazo naje cyane ukora nari mbayeho nabi nacho naro nkafungura cyatumye cyewe n'ingorane nari fise nabi n'umwana nandi yabonye cyane mu korone cyane mu nitse ariko nje gatumye afara cyane gasanshira mu ndimi ehe cyane nashaka ko nara himbere mu kozo kozo ko fanda bisuye nasaba n'uko naze mu kuma mu nzira kirana nkara ubuje ko ngene no baho kugira ngo ndabe ko umuga kubandanya ko kurima kuko ngo bandanya ndagukora
urakoze cyane urakoze cyane bakenyezi ntivyoroshe nduva ko ari ibibazo by'ubuzima bitoroshe na gatonya mwaciyemo mukaba mwaragiye mu gasho aho ubuzima bwabaye bubikurusha ariko ubu unye muragirirwa ubuntu murahabwa uburyo bwo gusubira ubuzima mu buzima bushasha mushinga nahe Jean Marie nshimira Imana ibyo abakenyezi bacamwe ni ibintu bigoye cyane kenshi umukenyezi abari kirumara mu rugo abagerageza uko ashoboye kose kugira ngo afashe umuryango wiwe uko ashoboye kose ariko aba baraciye mu bibazo rero ngarutse kubyerekeye gufasha aho bahari inyigisho aho bahari uburyo bwo gufasha cyane cyane abakenyezi mwishyira hamwe ryanyu
ubambere n'abere nagira sure nihanganishe abo bashiki bacu urumva ko ibibazo baciyemo nyene ari ibibazo bitandukanye kandi harimo ibibazo ubutungane bwabo bwo mu Burundi cyangwa bwo ku isi butari kubura gufata ingingo nayo ibibishe ntibari kubura kubifata ingingo ariko ntabwane ikiryoshe ni uko nabo nyene babonye ko ayo makosa yari mabi ko tubatoyasubiramo nk'uko na jewe mu myaka napfungwamo nabonye nti icyatumye mfungwa imana yamfata atinda kisubiri rero nkavuga nti mu ishyirahamwe n'abareza nk'uko wari ufite abantu tuvuga ikibazo ishyirahamwe n'abareza dusanzwe duseruka imbere y'amategeko twobabwira ko ubu nyene turiko turaganira hariho proje iriko irakorera ku bakenyezi bapfunzwe ku bwa mbere kubafasha kuburana no kubaha twangene ko bakenera umugati neza bya bite abapfasoni bakenera twatuntu nyene tundi bafite ingorane z'abakenyezi mu ishyirahamwe n'abatoza twara zitahuye kw'abakenyezi ari bakirumara mu muryango n'ibyo kandi baba aho umukenyezi atari by'ukuri biraboneka ko haba hasigaye ahantu haba hameze nk'ahantu hiri ibanga rero ntibavuga tuti n'ibyo murabona yuko amabonero cumi na rimwe uyakwiramo turi ishyirahamwe rimwe kandi muzi yuko hari amashyirahamwe atanda aracyagataya kabira muntu nkavuga nti ubu mwari mabonero nari ndababwiye ikigo turakorera ko ibonero rya Ngozi ry'abakenyezi nyine n'ibonero rya Gitega n'ibonero rya Mpimba n'ibonero rya Rumonge hamwe n'ibonero rya Ruyinge ayo ni yo byose twabaye turafata kubera uburyo dufise buba ari bukenya iyo poroje rero inahita agateka k'abakenyezi ukuntu baburana ukuntu babayeho kubaha tujya tundi bataronka cyane cyane abibungirizo n'abonsa kubaha ubwabo iyo baba bakeneye rero tukavuga tuti mu by'ukuri ibyo twebwe sibyo twashaka ko twubafashiriza mu munyororo tukaba twifuza yuko icyiyumviro cyacu nk'ubu tumaze kumviriza izo ngorane zabo bari hanze barekuwe bapfata icyo babuze bakira nayo babira ko ubona ikindi n'irindi shyirahamwe rifasha kandi rikadufasha kugira by'ukuri nabo nyine murabona ko iyo impunzi zihungutse zironka igisahiriza mu mezi atandatu cyangwa mu mezi atatu nabo rero tukaba by'ukuri tubafite ku mutima turiko turajyaba hirya no hino ariko kandi mukaba muzi yuko tutorohewe na cya kiza coronavirusi gihanze isi yaba atarizo n'ubu twari twategeka tujye muri uno mwaka kwabo bakenyezi cyangwa abo bashinga nawe batashye barekuwe bose twaba twagize icyo turafashisha cya kindi bita kwite mu kinyamazovu kujia mwono weze magia hata tahora awati singora jero mwishame na bari chotriko tulakora chotriko tulakora maproje kujo mwishiza umukini za tashi hato wari abakozi wachu wakulichira na nara pungwa wakungwe vose kukira wateje ingora ni wapise mumitumba ya abono mumijago tukapinati
mwishiza
kwa ya mishu kayo kama nababo mishiza abana babo batacika batade barakuye igihugu turacishinga yuko abana babapfunzwe twabakurikirana rero ubujyo rwawe dukundira ibyo byose tuzobyitaho kandi tujye twararike nk'uko tugomba ko dufite umutima wo gufasha ariko ubujyo akaba ari bwo butugoroka.
Umushinga nta yashimiye Imana muravuze ikintu gihambaye cyane cyerekeye yuko n'impunzi iyo zihungutse ziraronswa uburyo bwo kubaho amezi atatu amezi atandatu ya mbere kugira ngo bashobore gusubira mu buzima bushasha byoroshe. None nk'umwishyira hamwe ryanyu mwavuze ko muvise ama projet yo kugerageza gufasha abakiriyo n'abagiye gusohoka ariko kandi mukavuga yuko uburyo bwamara ikibazo hari ikigega kumbure mwashize haruhande cyangwa mwoshira haruhande kugira ngo abakurikirana ibiganiro nk'ibi abari mu gihugu abari hanze y'igihugu bumve iyo migambi bashobore guterera kugira ngo abo bakenyezi bashobore gusahirizwa bashobore kuronka ico co bafasha ayo meza atatu ya mbere ayo tandatu ya mbere mwumva ico cyumviro mwacakira gute.
Urakoze cyane nagira nakubwire mpasone abantu barakoze bari bari bakonje baraje neza n'abandi babiye ahubwo natanga kubona abakozi batatu nabakindira kubona bagize hanze ko batigeze bavuga ko izo mpanuro nazibaha rero tuvuga tuti by'ukuri ko hari amashyamwe hari ajya agateka k'abakenyezi dawudi fame ibyo byose by'ukuri bafata mu mugongo ishyirahamwe ryacu kugira bamenye yuko aba bantu dukurikirana n'abantu navuga ko ari babantu b'ikinyamategeko abamenera n'abantu by'ukuri batabishoboye kuko nabivuze umuntu ari mu mujyororo leta iramugaburira rero tukavuga tuti hongeraho politike nziza y'uko abajyororo batashye kuba ikintu cyobatahiriza kuko ntibaba bafite icyo aho bajya bagana ntaba abakenyezi akaro ni uguha hariho abasanga abagabo babo barabahaye rero bagatanga cyangwa abantu mu miryango barapfuye rero twebwe tuvuga tuti terakamo amashyirahamwe mpuzamakungu abakozi izo za onifame ko bomenya cyane cyane abapaso nibo bumwazi y'ubuko bazari bafite ingorane kabiri mukurumba n'uwo yari agiye gupagasa umugabo yurinde kagaza gupagasa muri za Oman cyangwa za izo za
Arabi Saudite
bibana n'igihugu cy'Uburundi byegeranye za Australia n'ahandi bobo ntibatangirwa rero ntavuga nti abariko barowe baratwumviriza ngo bamenya yuko abapasoni by'ukuri ari abantu bo kwitabwaho kandi ntibumve ngo n'abantu bikira bivuga kugira iyo nk'amafinansima oya twivuga ati ayo mafinansima nabo boya abandi bagenzi bacu dukora bimwe byo kwitaho ku bakenyezi agateka k'abakenyezi nk'uko twebwe byaturyohera twebwe icyo turagishinga ni uko agateka kazina muntu kagenda neza akazina muntu n'ukuva yuko ntako umukenyezi kaba kari mazi haba harimo n'abana bapfunganywe uwo mwana se ikenyezi rapfunguwe akaba yari adisanga ku mwana birumvikana ko agiye guturatura n'uwo mwana agiye gukurana ubuzima bubi kandi yari umwana w'igihugu kandi rero tukavuga tuti birababaje twese turafise ukuntu twakoze akaboneka batwitwararika twebwe turafise ukuntu twiyumviye kugira dushingire ishyirahamwe riharanira agateka k'imiryango y'abapfunzwe cyangwa n'abanyororo rero abantu bose bariko baratwumviriza bokumva neza yuko tukwiye gufata nka hama yaba barundi niba ari uwoterera mu ishyirahamwe ry'iwacu niba ari aho bicishe mu mashyirahamwe mpuzamakungu twebwe icyo turashinga ni uko abo bapfasoni n'abandi batashye bomererwa neza nk'uko natwe tumerewe neza.
Yego, mwavuze ikintu cyerekeye kubafasha baba indani cyangwa hanze. Hari ikibazo cyerekeye cyane cyane ubutungane abanyororo bakunda kugira nk'uko mubizi aba bari hanze bobo cyane cyane abakenyezi bashobora guturubikwa bagarutse ubutungane nabwo nyene ishirahamwe ryanyu mwo bibafashamo musanzwe mu bibafashamo kuko turumva ko bamwe nabo nyene bafashwe nabi wavuze abashika bagasanga abagabo babo barabataye icyo gikorwa kizobandanye n'abazoba basohotse
ego me cyane nicyo gituma tuvuga tuti mukenyezi uri ko ratwumviriza yaba upfunzwe cyangwa udapfunzwe kuko ibibazo ni byinshi mwino si hariho upfunzwe nama ndabivuga hariho abantu upfungwa se hariya mu memba gusa hariho umuntu apfungwa bakabona agenda bw'abapfunzwe kubera ibibazo byo mu rugo bitaze mu Burundi ko bitagendera mu mabarabara tuvuga rero tuti umupfasoni wese uva yaho hantu agoye turi kora turubikwa nitwobirota bitubwire kuko twebwe turafite ibanga nitwararaduhaye amakuru turabivuga tuti ibyo aribyo byose abo bapfasoni bariko baratotezwa yaba ari ubutashe agasanga umugabo yararongoye uwundi mupfasoni nabivuge kugira twite ubutungane buri hasi kugira bamutunganirize ibyo aribyo byose nama mvuga ne nta umenya igihe apfungwa mu bungasho ni nko mu bitaro nta umenya igihe ishindire bitaro rero umuntu yoca turubikwa abona uko yagiye mu gasho rero agateka kiyoza ku makubahirijwe na cyane cyane ho nk'ubu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ari we yavuze ati abantu batashye bafatwe neza tuteye akamaro n'abapfasoni bose bapfikuwe bafite iyo ari uyu cyangwa uriya ariko arabaturubika ngo tujya gutera akamo kugira tubimenye nta muri kino gihugu turi baza batanga bamwe badafite nomero zacu kandi uwose baza aroroshye kuronka kugira duce dushika aho hantu cyangwa dutuma baduserukira muri aho hantu uwo mupfasoni bari kwaragirira ngo nabi kandi si umupfasoni gusa nta pfasoni cyo wahohoterwa hari abana hariho n'abashyiri nabo
Murisanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ndukire kumbure kuri ku bakenyezi no bigeme turi kumwe wavuze ko bashobora kubashikira benshi barabazi mu gihugu ziyada irishira hamwe wo burimenyereye woba ufise nimero aho ushobora kubitura inyigisho zabo ubona zikwegereye ushobora kuzironka kumbure etwumve aho uherereye ko ushobora kwiturishira mu nkiri bakagufasha
Ishirahamwe narimenyereye kuko niyo twari turi muri santrale bageze kuhaza ariko inimero bakoresha nayo ofise norinda kuyirondera cyangwa nkayibaza nkaho twari kumwe hari indani basanga bari bazifise
ubu maze gusubira mu kibano ngaho i Muyinga naho nyene nturamenya neza aho ushobora kubashikira reka kumbure ni nacyo kimwe mu bintu mushinga ntahe nshimira Imana aza kudufashisha abariko baratwumva bariko gusohoka bumve yuko bafise amwe mu mashirahamwe arakunda kuvugwa cyane bakayumva ariko ntibamenye neza na neza uko bashobora kuyitura uko bashobora kuyashikira mushinga ntahe nshimira Imana wugira kutubwira aho bari hose abo bakenyezi turafise uri mu Kirundo Muyinga bari Bujumbura abo kwitura nimero yihe ibiro ibihe iyo bafise ibyo bibazo usiguye
ubwa mbere nibyo abavuga umupfasoni ko batashobora kuba batuza amadresse yacu ariko nicyo gituma ngenda bahaye adresse ubwa mbere dukorera mu kigobe ya Venice Hanner imbere ya ambasade ya Amerika nomero ni 42 ndasubiramo dukorera mu kigobe imbere ambasade ya Amerika abenise hane numero 42 hanyuma telefone dukoresha ni 79 9 3 6 10 suataneye 9 6 10 suataneye 9 6 10 nokore nawo aba mu gicugo namo na telefone kwa ma telefone tubahaye mutureke kumwitaba kuko duca tumwereka ingene cyo mutabarika ibibazo byiwe kugira tubikemure.
Murakoze cyane, nizere ko bazirose izo nimero turaza kugerageza kuzivuga no mu mpera z'iki kiganiro. Ngaruke ku buryo muronka ababafasha namwe kuko nkishira hamwe igikorwa kiraremereye ni igikorwa gikomeye. Mubo mukorana nabo leta y'u Burundi mukorana gute kugira ngo bagerageze kuborohereza ibikorwa byanyu cyane kandi n'abarundi bari mu mahanga diaspora ni umwe mu migwi amashyirahamwe ari hagati mu gihugu ashobora kwitura kugira ngo bafashwe n'abarundi bagenzi babo bari hanze bobo nabo murabitura hari amashyirahamwe mukorana nayo kugira ngo bashobore kubafasha muri iki gikorwa kiri gihambaye kiremereye cyo gufasha abanyororo.
Murakoze cyane twagira tubabwire yuko mu by'ukuri leta y'u Burundi tubikije kumushyirangange wayo w'ubutungane dukorana neza kandi tukaba tubwira n'ubuyobozi bw'amahoro mu Burundi ko dukorana neza ubu hari ibikorwa tumaze nk'iminsi byo kujya gukingira cyakiza koronavirusi gihanze isi mu mabohero tumaze neza dukorana n'ubushyirangange bw'ubutungane n'ubuyobozi bw'amabohero ibyo rero ntitwabikora ubuyobozi bw'amabohero tutumvikana turashima. Hama kubyerekeye amashyirahamwe yaba ayabihanze cyangwa b'abarundi barukiye muri iryo shyirahamwe baba bari hamwe kugira ngo bafasha mu by'ukuri ntituratangira gukorana ariko nawe uri umwe mu barundi bari hanze twaguhaye aderese yacu mushobora kuvuga kuko turazi ko na mwebwe muharanira agateka kazi na muntu mutuvuga kuko burya bavuga ngo nta wibika kandi nta nkumi ivuga ngo ndi mwiza rero ko mumaze kuvuga ko ibikorwa dukoza mu bishima kandi by'ukuri nk'uko wabivuze n'igikorwa kitoroshye murabona nk'umwenegihugu aguhamaga ari 9 juru za giteranyi za rumonge za burambi urumva ko atari ibintu biba byoroshye kandi murazi yuko aba bashingwa manza kugira ubahagurutse abari ukuntu mwabivuganye byumvikana yuko ari igikorwa gisaba uburyo kandi gasaba n'ubukerebutsi mbere kigasaba n'abakozi benshi. Ibyo rero byoturyohera hamwe twokumva yuko harimo umurundi nka Oriana yafatikanije n'abandi barundi akavuga tukumva ko abandi barundi benshi bari hanze bari muri aya makontina ane ko bariko hashyiriye igikorwa cy'ishyirahamwe nabaruza cyo guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabanyuraho n'imiryango yabo ishyirahamwe nabaruza byoturyohera kandi byoryohera n'abandi barundi n'aba barundi kazi turiko turavuga na muri kino kiganiro nabo byobashyikira nibo bozosigara bababwira ati ibyo mwakoze muragahezagirwa n'Imana kandi nabyo nabishima muhayandi mashyirahamwe naho tutabishyirahamwe nabaza bafashijwe ayandi mashyirahamwe akora ibijyanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi afashijwe twebwe icyo tuyohera kandi tutayinege.
Murakoze cyane nizere ko abari mu mahanga bumvise akamo kawe kandi bashobora kugira icyo
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mafaso ni nkuko mubyumvise irishira hamwe riragerageza uko rishoboye kose kugira ngo rigiye rize kubafasha mu bibazo murimo kandi rikaba ryabashikirije uburyo bwo kubitura bakazogerageza kubashikira mu buryo bashoboye akajambo kanyuma dusozera umumwe muri mwebwe kugira ngo abariko baratwumva bongere bumve ikiri ku mutima yanyu nico mwifuza kugira ngo nabo nyene bifatanye namwe mu kugerageza kubafasha mu byo mukenye yemeye kuri madame Alphonsine ngaho ibujumbura ijambo ni gwa madame Alphonsine Manirakiza muratwumva madame Alphonsine numva ga telefone gashoboka kamugoye reka tuje mu ntara ya Kirundo Claudine Nshimirimana
cyo mutuza gushikiriza nuko wadufasha nyene kuko mukaturosa dafashanya kugira turabe ku mutwe baturabaho ndari umwuga yacu mukaturabeho mwadushira jewe akakuka kanje nagakoze nkaronka ababyeyi bafata mu mugongo bakama gatahe ndabona ko nakora nkagira ishaka nkaza ndirukanka ndondera nabo twahoze tugoranye bakajijuka nabo kumbure hari hari abadafite mututelefoni baturekuye nabo tukabereka ishyirahamwe ryagiye ridufata mu mugongo tuvuye mu ibohero hama murakoze kumwe shishikara kutwitaho nyine mukaze gushikaho hama uwabyamanye n'abariza n'umubyeyi yatubaye hafi nkuko abivuze agashishikara tubera umubyeyi ariko namwe mwadufasha nyine nkuko batwiyumviriye ko n'ubundi akadufasha kugira mukore kuturondera ukuri mwe bamukoze mushishikaye kudufasha ubuzima buriko batugora cyane cyane murakoze
murakoze cyane reka duha akaryo na Ziyada mu ntara ya Muyinga tugakwijambo
murakoze hama ijambo nasorezaho bakoze gutwumviriza na cyane cyane twasaba uwo mubyeyi nini buri nk'abahaboneka nko dushyira hamwe bakazodushyira mu dushyira hamwe bakatwize n'ibintu by'imyuga bakaza baradufasha ku bijyanye n'imyuga cyangwa bakaduha nk'uko n'ibijyanye n'imashini tukaza turafashanya hamwe n'abandi hariho n'abo twari kumwe hariya batamyuga nyine bari bashoboye kenshi hari indani imyuga twakoraye yo kugisha gusa bishyitse ni nk'iyo myuga nk'iyo mwuga wanjye wo gushona tukadufashanya n'abo bandi tukaza turabigisha gushona tukazomenyera kubaho mu bwo buzima dufasha ko kugira ngo tujye dusubire kwa mikosa nk'ibyo twavuyemo ubwa mbere
murakoze cyane mushinganahe Nshimirimana nk'uko mubyumvise abakenyezi turi kumwe abigeni turi kumwe barashima cyane ibikorwa murimwo namwe kumbure mwate akamo abashobora kwifatanya namwe niba hari icyo mwokongeramwo namwe nyene ijambo ni rwanyu
ndashimye abapatuje nuko bayivuze yuko hari icyo twafashije twebwe ntitwira atako hari icyo dufasha ahubwo dushima yuko hariho natwe abatwitangiye imbere yuko tutangirira umwuga wo guhanagara akazi na muntu hari natwe batwitangiye imbere turiko turakora rero kugira twiture icy'abandi badufashije natwe tubifashe abandi rero nkavuga nti mu by'ukuri manura abo bashiki bacu ibyo numvise ko bafite imyuga bigiye mu mabohero bashaka ko boyishyira habona numvise kandi ko hari ibyifuzo byabo byiza ariko nabo nk'abantu umwanya tutaradonka jewe nawe yandi byo tugiye gutabaza cyangwa tugiye kwitura abantu kugira abantu badufashe nibabe barengere nka mu kibano muri ya mashyirahamwe nyine twebwe twumvise ibibazo bafite umubyeyi hari ibyo afatira ingingo hageze igihe imana kandi nayo izadufasha batere ibajya imbere bihangane kandi birinde icyo tuma basubira muri ziriya ngorane bahoramo ibisigaye natwe tubifashe tukizirikaza uhoraho kandi tuzi ko ibyo amaze kudufasha ari byinshi n'ibindi byizo ngorane zaba bashiki bacu nta bintu bacu batashe nanjye na kimwe kitazigera tubikora kandi tuzi yuko hari abagira neza abacyangwe bariya ariko baradutera intege mu gikorwa turiko turakora nabo turabashimiye kandi nkashimira na mwebwe muri iki kiganiro cyiza kibateguye cyo kucitaho abakenyezi tukaba tugikengurutse kandi tugiye muzodurondera tuzoreka kubitaba uko aricyo twemeje.
Murakoze cyane gose mwabivuze koko no kwihangana turihanganishije abakenyeza bigeme turi kumwe n'abatashoboye kuza ku murongo wa telefone hariho benshi twaye twaronse bari bifuje kubana natwe mu kiganiro ama telefone aragorana ariko nabo nyene turabahojeje mwihangane imana izo cinzira nkuko mushinga naheje imana nayo nyina bivuze ubuzima ntibworoshe ubuzima bushasha ntibworoshe ariko buke buke muzogerageza kwihangana hama mushike ku ntego mushike ku migambi yanyu nk'abandi bose mu kibano ndashimye mwe mwese rero mwari kumwe nanje muri kino kiganiro cy'uyu munsi ndashimye n'abako baratwumviriza ikiganiro cyari muri sanga aho twako turihweza ibibazo abakenyezi n'abigeme bahuye navyo mbere yo kuja mu busho nyuma yaho bagiriye mu busho ni nyuma yaho barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bagashobora kusohoka bagasubira mu miryango yabo no mu kibano mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mwe mwese ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze.
Banyuranyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Thank you.
n'abakozi.